umuhari FPB urwanyi ubutegetsi bw'u Burundi umenyesha ko tazirengero ry'indongozi zibiri z'uwo muhari zari zafatiwe mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwiheze. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe, umuvugizi w'uwo muhari Adolf Manirakiza yatanguye amubwira abo bafashwa baribo.
Ayo makuru turayemeza, abafashwe ni umukuru w'umuhari Jenerali Major Jeremy Niranyibagira n'icegera ciwe Colonel Edouard Nshimirimana, bari kumwe n'umupfasoni w'abitanzaniya w'umurundi kazi yitwa Liberate n'uwundi yitwa Nzeyimana Libert. Abo rero tubaheruka kuvugana nabo ku wa gatandatu mu ijoro mu masaha atatu y'ijoro, mugabo inyuma yaho twarabarondeye ku matelefone turababura gushika kuri isaha nta muntu n'umwe aramenya aho bari. Amakuru dufite n'uko bo barafashwe n'abapolisi ba Tanzania, amwe mbere akavuga yuko boba bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi. Uko amakuru dufite n'uko batubwira ko boba barashyitse i Burundi, boba baratanzwe n'igihugu cya Tanzania, ibyo babinyuranye n'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi, kuko kizira yuko impunzi zisubizwa mu gihugu cy'amavukiro mu gihe ibona neza yuko umutekano wayo ushobora guhungabana.
Hari ivyemezo mufise ko ari yo yabafashe?
Ibyo twumva ni uko hamwe boba bakiri mu gihugu cya Tanzania, leta y'u Burundi kuyakora uko ishobora kose kugira ngo babarungike mu Burundi. Ayandi makuru mbere hari naho yavuga yuko baba baramaze gushika mu Burundi, niho tuvuga tuti hamwe baba baratanzwe n'igihugu cya Tanzania, yoba yaraho nyanze amategeko mpuzamakungu agenda impunzi, hamwe nabo baba bari mu gihugu cya Tanzania. Tuvuga tuti ntibatubwire aho bari, batubwire igituma bafashwe, kuko bari bafise ibikatasi by'inzira bikwiye.
Ko muvuga ko bari ngaho muri Tanzania nk'impunzi, bari bafise ibibaranga by'impunzi, papuro by'impunzi HR yari bazi
ari i Tanzania nk'impunzi. Umuhari nk'uyu umuhari ukorera mu karere, mbere bamwe bakorera no mu Burundi, bari bafise ibikaratasi bibagenga, mugabo ndi bari bafise ibikaratasi by'impunzi, kuvuga yuko ari impunzi muri Tanzania. Muri Tanzania bari bagiyeyo kugendera abanywanyi b'umuhari wacu kugira ngo babumvirize barabe ingene bameze. Icyo cyari cyabajyanyeyo, bari bamazeyo urusha rwose, ariko rero urumva bagiye gufatwa ku munsi wa gatandatu mu ijoro, niho twabuze iyo barengeye.
Hari igituma mwamuzi y'aba leta ya Tanzania canke leta y'u Burundi atanakimwe iravuga kuri ayo makenga yanyu canke ayo makuru muvuga ko munafitiye na bimwe mu byemezo?
Birumvikana yuko aheze ariko ahere iminsi ibiri yose turondeza amakuru muri Tanzania, turondeza amakuru mu Burundi, ugasanga nta n'umwe avuga ati abo bantu narababonye. Ibyo rero bitera amakenga, kuko bashobora kuba abo bantu babarungitse Burundi bakabica, urumva barabishe, ntibashobora kuvuga yuko bababonye. Tanzania niyo yabarungitse Burundi, mumva yarenze amategeko mpuzamakungu, nayo urumva irashobora kutakwemera yuko abo bantu yababonye. Ntawe rero tubona yuko ari amakenga menshi, mugabo rero urumva tubuze abategetsi bacu mu gice muwomenya. Twagomba kuvuga n'uko ibyo ari byo byose, imvura yagwa, izuba ryaka, dutegereje kubandanya urugamba twishinze twugarukana igihugu kirimo amategeko mu Burundi. Abategetsi bariho muri FPB, dufite abategetsi benshi, abo bahavuye ariho abandi bashobora kubasubirira, hanyuma urugamba rukabandanya gushika n'aho ineza izote bigatsinda ikibi mu Burundi.
Adolphe Manirakiza, muvugira umugwi FPB, tubashimiye kuri kano kanya muhayije rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ryarabajije umuvugizi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza n'umuvugizi w'igisirikare, bose bemeza ko aya makuru atayo bazi.